nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Kwa mwusi wakatandatu nigene kerezo jagatandatu jene nukwezi kwa mbele mwaka umbi na mirongi wili na kane ndabara mokide ndabara nikaze mura ya makuru mkinuli kwa wateguri kwa kadiyo nzamba gate kakawe na yaka wagizwe ningi unhuru unhuru zikulikira Muntara ya Ngozi ejo kumuhinga muhara abanyagihugu bagiye kugariza ku biro bya komine Ngozi basaba kuba biciye uwabo yofatwa agakurikiranwa n'amategeko ni nyuma yo gukubitwa n'abagizi ba nabi ku munsi wa kane uheze ku mutumba Kinyami muri komine n'intara ya Ngozi Mwikambi impunzi y'induta mu gihugu cya Tanzania umuntu umwe yarayapfuye amazu menshi nayo arabomagurika kubera imvura nyinshi yaguye abashikiwe n'ibyago basagira neza kubagarukirako mu kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu naho tuzabucijya nino amajambo aheruka gushikirizwa n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD kubijanye n'intwaro y'umugambo umwe saya gusa twabateguye n'ayandi idonido ni mukanye sasa
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru ku mihinga makuru wa gatandatu hari umugabo w'abanyagihugu mu gacimbiri ka Rutanga n'umutumba wa Rusuguti muri komine n'intara ya Ngozi ugarije ku biro bya komine Ngozi abanyagihugu hasi abajeje intwaro ho fata wabiciye uwabo hakaba ari nyuma yahakubitiwe gushika arapfa mu ijoro ryo ku munsi wa kane mu gacimbiri bitanga umutumba Kinyami wa komine Ngozi reka inkuru tuyibaze Alexandre Niyungeko
abo banyagihugu bo mu bwoko bw'abatwa bagwiriyemo abakenyezi agashavu kari kenshi muri icyo gihe bugariza aho ku biro bya komine Ngozi bavuga ko badatahura icyo uwabo yazize ngo kuko bamuherutse yagiye kwisumamo hanyuma bagatangazwa no kumva ko yapfuye kandi yishwe itako ntibanabona n'ikiziga ciwe muri uwo mwanya nyene mu nkuru zavugwa mu mbavu n'abantu bari ngaho bavuga ko uwo muntu yari yishwe akubiswe n'uwundi muntu wo mu gacimbiri gatanga mutumba Kinyami wa komine Ngozi ariko icyo yiciwe nabo nyene bakavuga ko kitari bwamenyekane nyene gukora iryo bara ngo amaze kubona ko uwo muntu amupfiriye ko yaciye hamagara abantu gushikana icyo kiziga mu buruhukiro bw'ibiro bikuru by'intara ya Ngozi uwo nawe ngo acatungwa nayo yameze muri icyo kiringo nyene hari n'abandi bantu bo ku mutumba Nyanza wo muri komine Ngozi nyene bariko barondera uwabo baramubura ariko ngo bahavuye bamenyesha ko ikiziga catowe hafi y'umwe mu misigiti yo mu gisagara ca Ngozi aho benshi bita mu Giswahili kugeza kuri uyu wa gatandatu rero Mustanteri Joseph Martin Bucumi arongoye komine Ngozi akaba atari bwashobore kuboneka kugira ngo agire ico avuze kuri ivyo vyabaye
Alexandre Niyunge ko arakenuye mu ntara ya Rutana naho abanyagihugu batari bato muri komine ya Giharo basaba bashimitse ko abagandaguye Japhet Mukeshimana yahora arongoye igipolisi muri iyo komine bocibwa urubanza maze bakishura amabi bakoze abanyagihugu bakeka ko hari abategetsi mu ntwaro n'umugambwe CNDD-FDD bo bariko baraburizamwo amatohoza nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru umwana afite imyaka ine yaraye apfuye amazu atari make nayo arabomagurika kubera imvura nyinshi yaguye kuri uyu wa gatanu mu ikambi impunzi n'uta mu gihugu cya Tanzania ni muri district ya Kibondo iyo mvura ikaba imaze iminsi igwa ikabiruka no guhitana abantu batanu batwawe n'inzuzi zikikuje iyo kambi ya Nduta impunzi zisaba ishyirahamwe HCR kubagarukira ko mu maguru masha teki inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana
iyo mvura nyinshi ivanze n'umuyaga yaguye kuri wa gatanu mu ikambi y'impunzi ya Nduta yahitana umwana umwe ari munsi y'imyaka ine amazu nayo atazwi igitigiri yarabomotse umwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri iyo kambi avuga ko hari abandi bantu icenda bakubitswe n'inkuba kuri wa kane uheze mu gihe hari kwagwa imvura nyinshi
imvura nyinshi ku ngano z'inshi n'ibyo yaguye ejo yakenye umwana w'ijone yagatanu afise nk'imyaka ine amazu yarambomagurikira kuri make mu mazone hayose cyane magone abereye mu mwaka cyane magone ya 2018
Ayo makuru nyene ava mu ikambi ya Nduta avuga ko impunzi zaraye kuva kuri uyu wa gatanu mu birasi by'amashuri kubera amazi yazo yasambutse izo mpunzi zisaba ishyirahamwe ya SEER kuzigarukira ko hakiri kare tuwamenyeshi kukubeli mvuri mazimi sigwari nyishi abandi bantu batanu bahitanwe n'inzuzi zikikuje kambi ya Nduta mu mpera z'umwaka w'2023
inzamba
uko vyama bigenda ku minsi yose ya gatandatu uyu mwanya n'uriganiro ku isoko uno munsi tugaruka ku majambo yashikijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Sende DFDD uri ku butegetsi Reverien kuri yo aho yemeza ko gusubira ku ntwaro y'umugambo umwe ataco bitwaye ikiganiro ku isoko mu gishikizwa na Zawadi Grace
ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
imigambwe myinshi iremewe mu Burundi bitegekanywa n'ingingo ya 75 y'ibwirizwa nshingiro ryo ku itariki 7 Ruheshi umwaka wa 2018 ariko naho biri uko umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ubona ko imigambwe myinshi idindi ziterambere uripfuza gusigara wonyine mu gihugu nkuko byashikirijwe mu ntango y'iriyinga n'umunyamabanga mukuru uwo mugambwe mbe none demokrasi irashobora gutsimbatara mu gihugu hari umugambwe umwe ku isoko y'uno munsi mwishikirizwa na jewe Zawadi Grace Kaze umugambwe urondera ineza y'igihugu utica abantu ntangorane yo bamwo naho woba ari umwe mu gihugu ayo majambo yashikirijwe na Reveriano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru igenekerezo rya 2-0 uno mwaka uwo aramuzwa umugambwe wiyitirira inama y'abanyagihugu biyemeje kugwanya intwaro rusangi yaboneyeho no kumenyesha ko hari mitumba imwimwe mu gihugu bene amazone atawundi mugambwe uhavugwa atari CNDD FDD
umugambwe ntangura naho ubumwe utica abantu ibihugu byose bya Buraya byateye imbere imbere imigambwe ikomeye ariko ibizi imigambwe myinshi bazana umusekane mu ruhe 3340 babagumana mu kusha mushira nganje umwe bitwara mezi 6 muragenda mu murabe mu bibiriki bamaze imyaka ibatagira mushira nganje wa mbere kubera iki nta mugamutsinda uteza guterenya nabandi bagace birabira hijya ugo cyane bagushira ho leta nakitagari umugambwe urondera neza atagujanja burimo kuko buja haraja mu bujanja harimo abantu babajanja ibyo byo biko biraza uvuze mu mugambo umwe ndaguye ndibasha hari imitumba kwera rumwe hari imitumba n'amazone ari umugambo umwe cyenda babwiye cyuko abandi barunderera handi mugaho kabisa mbere twaragiye muri komine tanga batubwiye ati bamba yabati hari ho umuntu ku mutumba ati umwe niba atari mu mugambo twaza tuti none ntagira umugore ntagira abana ngo umugore we n'umukenya rugamba ngo nabana biwe ngo nimborera kure n'ibishu by'inkona mugabo tusanga numuntu uba wamwimye nk'iki uri kwanywa ntumusomye agacha sabati nanje naho nzopfa sindokuya ninjiye mu CNDD
aya majwi ya Reveriano Ndikuriyo yatororokanijwe na mugenzi wacu wo kuri Radio RPA umugambwe umwe nakaga ku gihugu wica canke utica kubw'umunyepolitike Frederic Bavunginyuvira arongoye urunani rutavuga rumwe n'ubutegetsi CFOR Arusha amenyesha ko biteye isoni ko igihugu gishobora gutwarwa n'abantu buyumvira gutyo
umugambwe umwe n'ubwo wo butica ni mubi kuko utemera kw'abandi bagira ibyiyumviro bya politiki uyu mugambwe uri kurigenza ko kumengo yafashe igihugu ku nguvu ugashaka abantu bose bacika bashirikare ukibagira ko winjiye mu ntwaro y'igihugu bivuye ko twaciye inzira y'ibiganiro katuvuga tuti aba n'abana b'abarundi nabo nibaze ntihabura ico baterera mu kubaka igihugu c'iwabo iyo twibutse iryo jambo tukabona ingene bariko barigenza biratubabaza womenga ntibategereye neza icyo twarimo turarondera yavuze iby'umugambwe umwe ntategera neza icyari cy'umugambwe umwe uwica cyangwa utica nakaga ku gihugu yavuze neza ati hari amazone hari amakomini mitumba usanga ari umugambwe umwe ni byo kuri hana mu gihugu cyose rega bose none kutagiye bakwica cyangwa bakagufunga cyangwa ukabura kazi ukabura yuja niyuva inacho gituma tuvuga toti birateye isoni kwigihugu cyashobora gutwagwa uko
kuri mikro ya mugenzi wacu wo kuri radio Inzamba Frederic Bavuginyuvira yaboneyeho kwibutsa ko noneho umugambwe CNDD FDD kuva ushitse ku butegetsi atakindi cyawuranze atari kwica abona ko ingendo yabo izoruhuka itumye hasubira kuba imigwi igwanya ubutegetsi ikoresheje ingufu
yavuze ngo tica uwo mugambwe nta numwe atazi byawo kuva ushaka ku butegetsi uhereye ku byabaye muyinga ukagenda ku byabaye mu gatumba ukagenda ku byabaye nahandi ukagenda kuri babikira mu Kamenge uguhe ugahera ku bantu bose bagiye bicwa bazira utwabo mwibuke abantu bose bagiye bicwa abadepute abadandaza abantu benshi abanyagihugu tacu bazira cyane babazira ko batumvikanye n'umugambwe CNDD FDD ariko ndagenda babwire ibi bintu bakabibandanya icyatumye baje mu ishamba nico kizotuma n'abandi baje mu ishamba nico kizotuma n'abandi baje mu ishamba ico nipfuza no kaboje mu ishamba mu nyuma yabo batoza bigenza nkabo buhakura icirwa ko kugenda mu ishamba ukaza witwara nka wa wundi yatumugenda mu ishamba ntacyo bimara bisubiza igihugu inyuma ejo nijo jambo nagira mbwire umukuru umugambwe anyumve neza iyi ngenda ariko ni ngendo ya kaga kandi zoti igihugu mu rudubi iteni wa mugambwe wabo mu rudubi
Umugambwe Senele wa Agatongo Gwasa wagize kabiri mu matora heruka iyo mu 2020 warahagaritswe gukora n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu ikete yawandikiye ku igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 umushikiranganje yavutse ko ahagaritse ibyo bikorwa kubera ukutumvikana mu nzego za Senele bivuye ku makoraniro kaminuza yaherutse kuba agatongwatsa arongoye uwo mugambwe wewe yagiriza ubutegetsi kugomba gusambura umugambwe wiwe kugira bawubuze kwitegurira amatora yimirije y'umwaka uza w'ibihumbi 2025 aha akaba ariho ikiganiro cy'uno munsi kigarukiye Zawadi Grace na ikonda kibashikiriza nkaba ndabikebanuye naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko
mu gusoza amakuru dutandukire amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri iyi ndwi turiko turasozera twatweshwizwa na Josephine Johnston Nkunzimana
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
ikaze mwese burana makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ndwi SOS Media cyanditse ku majambo mukuru y'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye yavuze ashobora gutuma abantu bicwa bazira ubusa cyane ko bahuza ibitsina babisangiye yavuze ko abahuza ibitsina babisangiye bakwiye gutegwa amabuye abaharanira agateka ka muntu bakabona kwiye gushobora gukwega karambaraye mu gato subiramwo amajambo yashikirije ayo mashyirahamwe abona ko n'abadahuza ibyo bitsina bashobora kugwa mu morero kuko abagizi ba nabi bashobora kubyitwaza bagahohotera abatavuga rumwe na leta tukiri kuri izo mvugo z'abategetsi igihe Pacom cyanditse ku bihushanye biri hagati mu bivugwa na Parisito Ndayishimiye na Reverendo Ndikuriyo ku bijyanye n'iby'abategetsi bagiriza igihugu cy'u Rwanda mu gihe insiguro gitose karajya imigenderanire hagati y'ibyo bihugu Parisito atanga bamwe bavuga ko zidafite ifatiro uwo mukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko mu minsi mike imbibe zishobora kugagwa Reverendo Ndikuriyo arongoye umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD avuga ko nta kantu gatoya ko tuba imigenderanire hagati y'ibyo bihugu itoseka Reverendo Ndikuriyo avuga ko nta muntu amaze imyaka 30 mu buzima ashobora kwica umubano w'ibihugu bizobaho imyaka 10,000 uwo mutegetsi asa n'ushigikiye inzira y'ibiganiro nk'uko icyo kimenyeshamakuru kibyandika eka no mu mugambwe Savane Frodebu basaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi kwitondera kugara imipaka tuwe mmoja mashikilizi kwa pategeti tubugiba mukaja stade muco ya muyinga kwanda tribune kivuga kwico kivuga cyabo musa n'imvura mu njoro ryo kwa kane mu gihe cyari kimaze imyaka 5 yonyine gishikirijwe cyatanguye kuba kwa mu mwaka wa 2013 gishikirizwa mu mwaka wa 2014 igihe hari imbazwa n'imyaka 55 cyo gucurundi cyikukiye hari kumwe ari mu Petero Nkurunziza mu gisho kivuga cyari cyubatswe ku mafaranga menshi isenyuka ryayo mu gihe gito yari rimaze byerekana ko yanyurujwe mu inyubakwa ryayo. Imbere gusodora n'amakuru yanditswe n'imenyesha makuru tugaruke kandi kuvuga yandayishimiye nayo nyene inegugwa n'abatari bake aho yavuze ko atamunyagihugu akwiye kwidoga ku bijyanye n'umwimbu wagabanutse. Ikimenyesha makuru iwacu kivuga ko uwo mukuru w'igihugu cy'u Burundi yabwiye abanyagihugu ko wewe atangora bafite bifungurwa kuko yabitse ibigega byinshi by'ibigori, ibiharage, ibiraya n'ibindi. Ngo nabo rero bakwiye kugira nkawe kuga iwacu iyo mvugo irimo gusuzugura abanyagihugu kuko atayobewe ubukene buzuri inzara barimo. Aha niho tugarukije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ino ndwi mwari kubona Josephine Nzonzima mu mwaka mwiza wa 2024 kuri mwese no ku wa gatandatu.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze Josephine Johnson Nkunzimana ni hano hagarukiye makuru twateguriye kuri uyu wa gatandatu. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye bakoze bagenza nzanje bafashije mu kuyatororokanya ofisi nyongere nayo bashikirije ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.